Murakoze guhitamo kumviriza radio isanganiro ndabaramutse ndabahe nikaze muri no makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Severien Ndikuriyo niwe yasubiye kwemezwa n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe uri ku butegetsi se NDDFDD nk'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Ni nyuma y'amasengesho y'iminsi itatu yari yatunganijwe n'uyo mugambwe na Yosef Nshimirimana, akaba yongeye gutorwa nk'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Haravugwa ubukene bw'abigisha hamwe n'inyubakwa muri komine Mwaro y'intara ya Gitega, aho ngo abigisha baba 80 batakiri ku kazi muri uno mwaka w'ishure batarasubirizwa. Richard Irakoze arongoye gisata cy'inyigisho muri iyo komine avuga ko hari n'amasomero akeneye gusanurwa kuko yasambuwe n'imvura. Inka z'inzungu zirenga 200 nizo zimaze kwibwa mu mararo y'Iburinga muri komine Mpandi ntara Bujumbura kuva mu kwezi kwa 12 ku mwaka urangiye wa 2025. Aborozi basabye inama mu ntwaro kugira ngo bigire hamwe icyo kibazo mu cyamuvyumva muri ano makuru. Ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Alphonse Kubwimana, Alexis Ndayisenga suye kubahika. Isanganiro yadiduza. Komite nshingwabikorwa yahora y'umugambwe se NDDFDD yasubiye gutorwa ngo ibandanye imirimo y'uwo mugambwe mu ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe. Kuri uyu w'Imana, Severien Ndikuriyo yatorewe kuguma mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe se NDDFDD. Siriyake Nshimirimana nawe icyegera ciwe mu migambi Ndikuriyo ashira imbere ngo agiye kubandaniriza aho yaragejeje mu kumvisha abanywanyi b'umugambwe imigambi igana ku mbona kazoza. Akemera mbere ko yiteguye kwakira impanuro zose zotuma igihugu gitera imbere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira indongozi kubungabunga amatungo rusangi. Abanyagihugu nabo ngo bahindure ibyiyumviro mu kugira umutima wemera kandi wihangana, kuko kubwiwe ngo ari byo bizobashyitsa kuri iyo mbona kazoza. Tubibaze Omer Nduwaye.
Iryo koraniro ryitabiriwe n'abagumya banga 212 kubagera 228 bari bitezwe, ryaranzwe ahanini n'amatora y'aba giye kurongora uwo mugambwe mu myaka 5 igiye kuza. Reverien Ndikuriyo na Seriyake Nshimirimana batuwe nk'umunyamabanga mukuru n'icegera ngo babandanirize aho bari bageze. Ivyashimishije uwo munyamabanga mukuru abwira bamutoye ati: "Mwakoze kutwizera." Icyo yemerera abanywanyi b'umugambwe ngo ni ukubumvira mu mpanuro bazomuha. Imigambi yihuta igiye kurangurwa mu myaka 2 nkuko bivugwa na Ndikuriyo, ni gushyiraho komite y'intara ijejwe iterambere n'ibikorwa biyega, guheraheza inyubako rusange zatanguye kubakwa nk'amashure, ibitaro by'uburere n'izindi nyubakwa. Mu gisata cy'ubutare naho umugambwe usaba kugwaruka rucukura ubutare ruhurikiye mu mugambi page gwoshigikigwa. Abanyagihugu nabo bagahimirizwa kudoma urutoke kubabikora kutariko. Ikindi umugambwe uvuga ko cyihuta ni gushyiraho amategeko agenga ibikorwa rusangi ngo kugira byorohe gukurikirana. Umugambwe se NDDFDD wiyemeza gutsimbataza imigenderanire na bagenzi bawo, ukanashigikira ko amahoro aboneka mu karere kugira ibihugu byose bitekane. Ku bwiwe, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira indongozi zose kubungabunga amatungo rusangi mu gushikana neza amakori n'amatagizi mu kigega cya leta. Abanyagihugu nabo bahindura ibyiyumviro, bagira imitima yemera ikihangana, kuko ari byo bizotuma bashika ku mbona kazoza. Igihugu cyifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abona ko byoba byiza abanyagihugu batanze ifashanyo zo kugarukira ku banyagihugu bo mu gisagara cya Uvira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ngo kubera ibibazo bagize. No ku ruhande rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe se NDDFDD avuga ko gufasha abanyekongo bahungiye Burundi bitsimbataza umugenzo mwiza wo gutanga ubuhungiro, akavuga ko muri kahise abarundi benshi bahungiye mu bihugu bibanyi. Ivyo vyavuzwe kuri uyu wa gatandatu Gitega hariko harasozegwa amasengesho yatunganijwe n'umugambwe se NDDFDD. Hakaba haratojwe imfungurwa n'amafaranga zo gufasha abanyekongo bahungiye mu Burundi. Tubaze Gérard Nibigira.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akongera akaba n'umukuru w'inararibonye z'umugambwe uri ku butegetsi se NDDFDD Evariste Ndayishimiye yabanje gushimira abatanze imfungurwa n'amafaranga byo gufasha impunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi aca yongera saba ko hoba n'icyumviro cyo kugarukira akuba kongomani baba mu gisagara cha Uvira ivyabo vyaturiwe ibindi birasahugwa
ndabakengurukire kuri rishikanwa mwatanze ni ikimenyetso cerekana yuko abarundi dufise wa mutima w'ubuntu bene wacu wa kongomani barahuye n'ivyago barategwa barahunga baza batugana birakenewe rero ko natwe tubaramira ndetse ibi vyaduhaye n'icyumviro ko abarundi two kwiyumvira hajya hakujya ibuvira barabasahuye barabaturira ibintu byose nabo nyene turakwiye ko tuzokwiyumvira tukabagarukirako
nawe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriano Ndikuriyo yibukije ko abarundi benshi bafashijwe ari mpunzi mu myaka yahera ko rero gufasha abakongomani ari gusubiza mu ndumane iciza bakorewe aca asaba abagumyabanga n'abarundi bose kubandanya batanga ibizofasha abakongomani bahungiye Burundi
mu myaka yaheze abarundi batari bake barahungiye mu bihugu duhana urubibe y'abatanzania Ugwana na Kongo kandi kwarafashijwe niho gusubiza mu ndumane rero iciza twakorewe dusabe rero umurundi wese umugumyabanga wese ahari mu gihugu cyose mu mitumba n'amakaritie 344 amazone 451 amakomine 42 intara zitanu ko ufise yogira icyatanga habi kiro kimwe cibigori canke kinete canke ibindi bintu byose afise kugira ngo ushigikire agenzi bacu
mwumenya ko amatoni arenga 60 y'ifungurwa zigizwe n'ibiharage ibigori ibiraya umuceri ifu y'ubududu n'ibigori n'ibindi hamwe n'amahera y'amarundi arenga imiliyoni 44 ariyo vyegeranijwe kuri wa gatandatu n'abanywanyi ba CNDD FDD bari bamaze iminsi 3 bari mu masengesho umpuza madini yo gukengurukira Imana kucivugo ngo indongozi nziza itanga akarorero kubijejwe hakaba hari mu birori byo guheraheza ayo masengesho igitega Jean Nibigira ku bwa radio Isanganiro
arakoze Gerard Nibigira abigisha badakuye hamwe n'inyubakwa biravugwa muri komine Mwaro y'intara ya Gitega nkuko amakuru atangwa n'abajejwe igisata cy'inyigisho muri iyo komine avuga ko abigisha baba 80 batakiri ku kazi muri no mwaka w'ishure ngo ntibarasubirizwa mu kiganiro yahaye Isanganiro Richard Irakoze arongo ico gisata muri iyo komine avuga ko hari n'amasomero akeneye gusanurwa kuko yasambuwe n'imvura tubibaze Laurent Ndikuri
kuva uyu mwaka w'ishure utanguye kugeza ubu hari imigwi y'abahora ari abigisha muri iyo komine ya Mwaro itakiri ku kazi Richard Irakoze arongo igisata c'inyigisho muri iyo komine avuga ko abigisha 12 bagiye mu karuhuko kizabukuru 2 baritaba Imana nabandi 27 bahevye akazi baja kurondera ahasumba handi ikindi abahora ari abigisha bashika 37 bararongetswe gukorera mu bisata bitandukanye mu mazone co kimwe no kugwego gwa komine ya Mwaro Richard Irakoze arongoye igisata c'inyigisho muri iyi komine ya Mwaro avuga ko iyo migwi yose itarasubirizwa avuga ko bandikiye ababakurira mu bushikiranganje bujejwe indero kugira abo bigisha basubirizwe mu kurindira Yarongo ico gisata c'inyigisho muri komine ya Mwaro avuga ko baca baba barikora kubigisha bakutsa kivi n'abakorera bushake kukijanye n'inyubakwa hari amasomero yavuye ko ibisakazo kubera imvura ubu akaba keneye gusanurwa ayo ni nk'amashure shingiro ya Butora Gwintare Munanira na Ruvumu ishure shingiro rya Kibenga Murehe ngo baracubaka kuko riracaduga muri komine Mwaro y'intara ya Gitega Laurent Ndikuriyo Radio Isanganiro
Isanganiro
Inami sumbingimba
abiyunguruza mu mabarabara ya Bururi Umonge na Bururi Matana mu ntara ya Burunga baridoga ko ibiciro byo kwiyunguruza biguma biri hejuru n'iyi gitoro kiba cyabonetse ku ma station ugereranije n'utundi turere ni mu gihe hamwe hose muri aho hatarenze birometero 32 hagaheza hakarihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 by'amafaranga y'amarundi kandi ku giciro cya leta bitategerezwa kurenza amafaranga ibihumbi bitandatu by'amarundi. Umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine Bururi avuga ko komine dasiba kugenzura iyubahirizwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza, akavuga ko bagiye kugirishwa inama kugira ngo hafatwe ingingo. Ferdinand Uwimana ahamagarira abiyunguruza kudoma ku rutoki abatubahiriza ibiciro. Tubibaze Zeno Zambimana.
Abunguruza abantu modokari zo mu ba Probox ari nazo zigwiriye ku gituro cha modokari kiri I Bururi gushika mu rumonge barihisha amafaranga 15 by'amarundi naye gushika imatana bakarihisha amafaranga 10 by'amarundi canka renga ku muntu nkuko abiyunguruza muri utwo turere bayivuga. Ni mu gihe ahose hatatereza kurenza amafaranga 600 by'amarundi ku giciro cashinzwe na leta. Abo biyunguruza bakidoga ko ibyo biciro bimaze umwaka urenga biruko birejuru cyane ugereranije no mu tundi turere, no mu gihe igitoro kiba kiriho ku mastasiyo nkuko mbere cariho no muri indwi iheze ku mastasiyo y'I Bururi, ariko ibyo biciro ntibyaheze ngo bihinduke. Batangazwa n'ingene haba kuva I Bururi gushika mu rumonge no kuva I Bururi gushika imatana atana hamwe harenza ibirometero 32 ariko bakarihishwa ayo mafaranga, mu gihe kuva mu rumonge gushika I Bujumbura hari ibirometero 70 bakariha amafaranga 10 by'amarundi niyo atagitoro kiba kiriho. Basaba intwaro muri komine Bururi gutorera inyishu ico kibazo kugira ngo biyunguruze borohewe. Abo bunguruza abantu mu modokari zo kwa Probox basigura ko mu bituma baduza ivyo biciro harimwo ubukene bw'itoro, kuko ngo niyo cabonetse ku mastasiyo ngo batakironka bose bagaca bahitamo kuja ko kinywa ku isoko ya magendo aho kiba kizimvye, ngo akiyongeraho kandi nuko bobo bunguruza abantu bake ugeranije nabo imodokari z'ubwoko bwa IAS cyangwa Coaster zikorera mu ibarara rya Rumonge Bujumbura zunguruza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Bururi aremeza ko bamaze kugira umukwaba katari gake bagategeka abunguruza abantu kurihisha amafaranga 600 by'amarundi gushika mu rumonge canke imatana, ariko ngo harabaca bitwaza yuko igitoro gikamye bagaheza bakareka kubandanya bakora, abandi nabo bakica amatwi bakabandanya barihisha ayo mafaranga y'umurengera. Ferdinand Uwimana avuga ko komine Bururi igiye kuzogirisha inama abo bunguruza abantu n'abandi badandaza mu ndwi ikurikira indwi buca itangura haheze hafatwe ingingo. Hagataho ahamagarira abiyunguruza kwikubita gashi badomeko urutoke abo barenza ibiciro byo kwiyunguruza, kuko ngo abenshi bidoga gusa niho badomeko urutoke. I Bururi mu ntara ya Burunga, Zeno Nzambimana, Radio Isanganiro.
Zeno Nzambimana, tugushimire. Inka z'inzungu zirenga 200 nizo zimaze kwibwa mu mararo y'I Buringa muri komine Mpanda intara ya Bujumbura kuva mu kwezi kwa 12 umwaka urangiye wa 2025. Cyprien Sengiyumva umwe mu barongoye ishyirahamwe ry'aborozi b'I Buringa asigura ko hoba hari abakozi bamwe bamwe bo muri ayo mararo bakorana nabo basuma. Akavuga ko aborozi basabye inama mu ntwaro kugira ngo bigire hamwe icyo kibazo mu ntwari Buringa bakamenyesha ko habaye amatohoza kandi ngo hari n'abasumwa bamaze gufatwa. Tubibaze Space Caritas Kabanya.
Zimwe muri izo nka zimaze kwibwa mu mararo y'I Buringa abazivye ngo bazibagira hafi yaho nkuko Cyprien Sengiyumva bivuga, numwe mu barongo yishira hamwe ry'aborozi b'I Buringa.
Biratugora kumenya neza abariko baraziba, ariko hari ubusuma bwinshi bw'inka hari zo tumaze kuba dufata ariko bamaze kuzibaga cyanke tukabona aho bazibagiye. Ibyo rero biragwiriye ngahi Buringa, ntiturashobora kumenya neza abaziba baribo, ariko nabaziba bakacya bazibagira hafi y'amararo yacu bakacya bagenda n'amamoto bakazijabukana hariya za Kinama cyangwa za Kamenge.
Bo baba bamaze kwiba nk'izingane ki kuva mu kwezi kwa 12 gushika uno munsi.
Turiko turagereranya ni inka zirenga nka 200 n'izindi.
Aborozi bakikeka ko hoba hari abakozi babo bakorana nabo basuma.
Dusanga hashobora kuba harimo complicité n'abakozi bacu. Ibyo turabyikeka cyane kuko ahari abakozi bameze neza ntangorane zikunda kuhaboneka, ariko ibyo dukunda kubibona ahantu haba hariho nk'abakozi na shebuja batizigiye cyane.
Cyprien Sengiyumva aranavuga kandi ko abarongo intwaro ico kibazo bakizi.
Ego, abarongo intwaro ico kibazo barakizi cyane. Nikimenyamenya nuko umukuru w'umutumba mu minsi heze yarigeze kudutuma ko kugira ngo tukiganire, twaragize akagorane gato yuko kumvikana ku munsi, ariko mu nyuma twarahavuye turatora umunsi twohurirako twaramusavye ko yo duho mubonano ico kiganiro kugira ngo tuvugane iyo nama bya tuvugane gushika ubu ntanyishu araduha
umukuru w'umutumba wa Buringa amenyesha ko ubusuma nk'ubwo bwibonekeje cyane mu mezi abiraheze
mu minsi heze inka zaribwa cyane muri uku kwezi kw'icumi na kabiri kw'icumi na rimwe inka zaribwa ariko ntitwashoboye kumenya abaziba baribo baburirwa n'abantu bazindutse bajya gukora mu mirima aho baba bazi bagiye hanyuma tugasanga hasigaye kamagufa yonyine inyama zose bazitwaye cyarabaye
Janine nduhira ubusa aranavuga kandi ko habaye amatohoza ngo hari n'abasuma bafashwe
nabigabanuke by'ukuri inyabune zarakoze cyane zarakoze n'amatohoza byose
hari abasuma bigeze gufatwa
barafashwe nyama bazifatiye mu Kamenge urumva abantu barabahagaritse ama basha bababaza mwebwe izo nyama muzikuye hehe rero baca baratabariruka bamaze kwiruka rero hari abafashwe muri bo amakuru rero acagenduka cyatumenya yuko ari abantu baza bava ahandi baza kwibizo nka ziburinga
aborozi bagasaba abahurikiye mu nyabune kuri uwo mutumba gufasha mu guhanahana amakuru igihe cyose babonye abantu biketse
Pesi Caritas Kabanyana tugushimire abanyagihugu bo muri zone nzewe komine Muhanga mu ntara ya Butanyerera bakoresha umuhora w'ishyirahamwe Limitere baridoga ko bamaze indwi zitatu bidakunda ko batuma nako canke ngo babike bongere babikura amafaranga biciye muri telefone ngendanwa bavuga ko bariko barahomba bagasaba ishyirahamwe Limitere gutora inyishu y'ico kibazo ni nacyo gisabo gitangwa na Anusiyate Nizigimana na mustanteri wa komine Muhanga mwishira hamwe Limitere mu gisata kijejwe kumenyesha makuru bavuga ko iyongorane atayobari bazi ariko bakamenyesha ko bagiye kurungika umugwi w'abahinga urabe byo bavyaronunikaye ni inkuru ya Patrick Sengiyomo
bamwe muri abo banyagihugu bo muri zone nzewe komine Muhanga intara ya Butanyerera twavuganye bidoga ko haba uguhamagara na kuri telefone ngendanwa canke kubika no kubikura amahera bitagikunda biturutse ku muhora w'ituma nako wishira hamwe Limitere utameze neza bavuga ko biriko biratuma bakora bahomba ngo kuko hari naho kugira bikunde ko bakora barinda kuja mu yandi mazone ya komine Muhanga canke komine Matongo
ngorane janye na marezi ntibikunda ko turotira ariko ndatanga amayinite ntibishobora gukunda haheze nk'indwi zitatu bitariko birakora ruhombo turarugira cyane kuko nimba naho randangura amayinite y'ibihumbi 10 nkama nkayadandaza mugabo ubu ntibikunda sinda yadandaza nta muntu n'umwe dushobora gutransfera amayinite
ubu naringiye kurotira udufara ngo sumire umuryango bwa mu mwanya ntibikunda kandi biramaze ikiringo kitari gito hafi kwezi muhaneza na neza inzewe du telefone ntidukora neza kandi turatuma tubura ivyo twari dukeneye
basaba ishyirahamwe Limitere gutorera inyishi ico kibazo cicikagurika ry'umuhora
tubasaba yuko bo turabira ikibazo gihari bakatudogiriza ayo marezo turahomba cyane dore sinzi ingene bigiye kugenda hamwe byo ramukata gikozwe
bavyiza baravye bakadukemurira ico kibazo babagize neza
Anusiyata Nizigimana mustaneri wa komine Muhanga nawe nyene aremeza kwico kibazo cibura ry'umuhora wa Limitere muri zone nzewe akizi iyo ndongozi nayo nyene ibona ko cotore gwinyishu kuneza yiterambere rya barongoye
ico kibazo turamaze kukimenya kugabasanzwe akoresha amatelefone baramaze kudushikiriza ico kibazo kandi natwe ko twamaze kukimenya tuzoca tugerageza tuvugane amashira hamwe asanzwe afasha mu byo gutuma tumana ko amakuru hanyuma turabire hamwe ico kokwa kuko abene gihugu batorohewe yaterambere turondera bitugora kurishikira inzira zose turakeneye yuko zibinzira zuguruye nizo nzira z'imihora nazo nyene zigize ingorane yaterambere turondera gihapfa ritugora gushikira cyo bituma rero dutera kamo aya mashirahamwe nka Limitere badufashe baturabire ibijanye n'iyi mihora baturabire ico kokwa kugira ngo bigende neza
tubajije mu ishirahamwe ryo gutuma na ko Limitere batubwiye kwico kibazo batari bwa kimenyeshwe ujejwe igisata cyo gutanga amakuru mwe iryo shirahamwe amenyesha ko vuba hagiye kurungikwayo abahinga kugira ngo barabe ahabereye ikibazo hama gikosogwe abanywanyi babo basubire gukora imirimo yabo batekaniwe muri zone nzewe ya komine Muhanga mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
Patrick Nsengi yumva tugushimire ni hano duciye dusozoyerera amakuru twari twabateguriye shimire mwebwe mwese mwayakurikiye shimire na Alphonse Kubwimana afashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro yari Alex Sinda Isenga ibindi biganiro n'amakuru birabandanya kuri radio Isanganiro.